Iyindi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti banwanye mwabonye kingura ikaze kuri radio yanyu. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Abanyarwanda batuye muri Canada baravuga ko bashobora kuba bagiye kugira agahenge nyuma yuko abashinzwe umutekano bataye muri yombi umupolisi ukomoka mu Rwanda bamurega kwibira leta y'u Rwanda amabanga ya polisi ya Canada.
Kuba ibindi bibimenyekanye turibwira ko noneho leta ya Canada ifata bikomeye ikabihagarika ikabakaduhabaho.
David Himbara wahoze ari umujyanama wihariye wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame ni umunyakanada nyine ukomoka mu Rwanda aba muri Canada. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo abaturage bose bahunze centre ya Sake iri hafi ya Goma kubera intambara. Naho mu Burundi turagaruka ku ngaruka zo guhohotera abategarugori mu ntara ya Ruyigi. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma yayo hirya no hino ku isi tugezwaho na Edi Rwema. Nanone mbahaye ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa kane habaye imyigaragambyo yo kwamagana u Rwanda n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Abigaragambya barabishinja ubufatanyacyaha n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo hakozwe urugendo rusaba kubohora ibice byafashwe n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya Ruguru nkuko byemezwa n'abanyamakuru b'ibiro ntara makuru by'Abafaransa AFP. Abarwanyi ba M23 bamaze iminsi bafata uduce dutandukanye mu mirwano bahanganyemo n'ingabo za leta FARDC n'imitwe itandukanye izifasha. Iyo mirwano muri iyi minsi irabera hafi y'umujyi wa Goma. Adrien Zawadi, perezida wa Societe Civile muri Kivu y'Epfo, yasabye ko ibyo bitero bihagarara. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango w'abibumbye n'ibihugu by'Uburayi na Amerika bivuga ko u Rwanda rushyigikiye inyeshyamba za M23 mu rwego rwo gushaka uko rwagira ijambo ku mutungo kamere urangwa muri ako gace. U Rwanda rurabihakana. Abigaragambya basabaga ko Kongo ifunga imipaka yayo n'u Rwanda na Uganda nayo bashinja gufasha M23. Hari n'abandi basabye ko Kongo ica umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'Ubwongereza bashinja gukorana n'u Rwanda. Kuri uyu wa kane ibiro bikuru by'ingabo za Uganda byamaganye amakuru avuga ko icyo gihugu gifite abasirikare muri Rucuru muri Kivu ya Ruguru. Ahandi habereye imyigaragambyo ni Kisangani mu ntara ya Chopo, ahaho abigaragambya basabye Kongo gutera u Rwanda. Imyigaragambyo nk'iyo yanabaye mu mujyi wa Kinshasa ku wa gatatu, yari igizwe ahanini n'abagore basabaga ko intambara ihagarara. Yarimo kandi n'insoresore zatwitse amapine hanze ya z'ambasade z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Inama y'igihugu ishinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga muri Senegal yasheshe icyemezo gisubika amatora y'umukuru w'igihugu yagombaga kuba mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri. Icyemezo gisubika amatora cyari cyatangaje na Perezida Macky Sall cyatumye abaturage bigabiza imihanda hirya no hino mu gihugu bamagana iryo subika. Perezida Sall yari yatangaje ko ayo matora azaba hagati mu kwezi kwa 12. Inteko ishinga amategeko nyuma yaje kwemeza ko azaba tariki ya 15 y'ukwezi kwa 12. Inama yanasheshe iteka rya perezida ryo ku itariki ya 3 z'uku kwezi ryahinduye ingengabihe y'amatora mu gihe hari hasigaye ibyumweru 3 gusa ngo abe. Yanavuze ko kuri ubu amatora adashobora kuba nk'uko byari biteganijwe, isaba inzego zibishinzwe gutegura amatora byihutirwa. Abanyapolitike batavuga rumwe na leta bavuga ko bafata icyemezo cya Perezida Sall cyo gusubika amatora nka kudeta. Icyo cyemezo cyari cyanenzwe bikomeye n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga yakomeje gusaba Perezida Sall kwisubiraho agategura amatora. Amashyaka ya opposition na Societe Civile yatangaje ko yatumije imyigaragambyo kuri uyu wa gatanu. Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken aremeza ko hakira amahirwe ku masezerano yo gutanga gahenge no guhererekanya abagizwe ingwate hagati ya Israheli n'umutwe wa Hamasi. Abahuza ku mpande zombi I Cairo muri Misiri bakomeje kugerageza gukora ibishoboka kugira ngo ako gahenge no guhagarika imirwano bigerweho mbere y'uko Israheli itangiza ibitero mu mujyi wa Rafa uri mu majyepfo ya Gaza. Rafa ni umujyi muri iki gihe ucumbikiye Abanyapalestine bahunze imirwano bagera hafi kuri miliyoni imwe n'igice. Mu kiganiro n'abanyamakuru ari kumwe na Edi Rama, minisitiri w'intebe wa Albania mu mujyi wa Tirana, minisitiri Blinken yagize ati twese nibyo duhanze amaso kandi ndizera ko bishoboka. Blinken yakomeje avuga ko biyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku masezerano yumvikanyweho n'impande zombi. Israheli ikeka ko abantu 130 bashimuswe mu kwezi kwa 10 umwaka ushize ubwo yagabwagaho ibitero bakiri mu maboko ya Hamasi. Akigera muri Albania mu rugendo rwe rwa mbere muri iki gihugu kuri uyu wa kane, Ministri Blinken yashimye icyo yise umubano udasanzwe hagati ya Washington na Tirana. Tukivuga ku makuru yo mu burasirazuba bwo hagati, Perezida Luiz Inacio Lula da Silva wa Brazil yamaganye intambara hagati ya Israheli na Hamasi mu ntara ya Gaza mu cyo yise ko ari igihano rusange ku batuye iyo ntara. Yabivuze ubwo yari amaze guhura na mugenzi wa Misiri Abdel Fattah al-Sisi I Cairo. Lula yagejeje ijambo ku nama ihuje ibihugu bigize umuryango w'Abarabu baganira kuri Palestine imaze amezi agera kuri 4 yibasiwe n'intambara. Mu ijambo rye, Perezida Lula yasabye ko intambara yavuze ko itesha agaciro ikiremwa muntu ikwiye guhita ihagarara. Yagaragaje ko ikirimo gukorwa ari uguhana abantu bose ikivunga. Amahanga akomeje gusaba Israheli guhagarika ibikorwa byayo bya gisirikare bimaze gusenya igice kinini cya Palestine no gukura abantu benshi mu byabo. Perezida Lula yasabye ko habaho ihagarikwa ry'intambara byihutirwa kugira ngo imfashanyo z'ubutabazi zigere ku bazikeneye no kure kura bidatinze abashimuswe. Ministeri y'ubuzima mu butegetsi bwa Hamasi ivuga ko abantu hafi 29,000 bamaze kugwa mu bitero Israheli imaze igihe igaba mu ntara ya Gaza. Mu ijambo yagejeje ku muryango w'Abarabu, Lula yagize ati nta mahoro ashobora kubaho hatarabaho igihugu cya Palestina cyumvikanyweho kandi cyemewe ku rwego mpuzamahanga harimo akarere ka Gaza na Cisjordania na Yerusalemu y'Iburasirazuba nk'umurwa mukuru wacyo. Ikinyamakuru The Washington Post cyandikirwa muri Amerika cyatangaje ko ubuyobozi bwa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden hamwe n'itsinda rito ry'ibihugu by'Abarabu barimo gukora kuri gahunda y'amahoro ikubiyemo igihe ntarengwa cyo gushyiraho igihugu cya Palestina. Ariko iki cyifuzo cyahise cyamaganwa na Minisitiri w'Umutekano w'Igihugu cya Israheli Itamar Ben-Gvir na Minisitiri w'Imari Bezalel Smotrich. Komeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mu makuru ya siporo n'imikino, Umufaransa Kylian Mbappe ukinira ikipe ya Paris Saint-Germain izwi nka PSG muri shampiyona y'Ubufaransa yabwiye iyo kipe ko azayivamo ku mpera ya kontaro afitanye n'iyo kipe. Amasezerano bafitanye azarangirana n'imikino ya shampiyona y'uyu mwaka izarangira mu kwezi kwa gatanu. Mbappe w'imyaka 25 yatangiye gukinira PSG mu mwaka w'2017 avuye mu ikipe ya Monaco. Ibinyamakuru mu Bufaransa bikomeje gutangaza ko Mbappe yamaze kumenyesha perezida wa PSG Nasser Al-Khelaifi ko yifuza gusezera muri iyo kipe. Birakekwa ko yaba yifuza kuzakinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne. Amasoko yegereye impande zombi aremeza ko batangiye ibiganiro byo kugura uyu mukinnyi. Ikipe ya PSG yanze kugira icyo ivuga kuri aya makuru ubwo ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byayisabaga kugira icyo biyavugaho. Wahaye AFP amakuru avuga ko PSG izafata umwanya uhagije mbere yo gutangaza ko itandukanye na Mbappe. Mbappe umaze gukinira PSG muri shampiyona zirindwi kugeza ubu niwe mukinnyi umaze gutsindira iyo kipe ibitego byinshi mu mateka yayo. Amaze gutsinda ibitego 274. Ikipe ya Real Madrid yifuza uyu mukinnyi ntiyigeze ihisha ko imushaka. Kuva mu 2019, 2021 na 2022, perezida w'iyo kipe Florentino Perez yakomeje gutangaza ko yifuza kugura Mbappe ariko bikarangira bitabaye.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wa3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Centre ya Sake iri muri kilometero hafi 20 mu burengerazuba bwa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, isigayemo abarwana gusa, abaturage bose barahunze. Umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera ejo yarahasuye aratubwira uko ibintu byifashe.
Tuvuye Goma tugana muri centre ya Sake kuri uyu wa kane, twahuye n'abaturage batangiye guhunga mu ijoro ryo kuwa gatatu, aho bari bakomeje guterwa ubwoba ko barwanyi ba M23 bashobora kwigarurira iyo centre. Ikindi kigaragara nuko kuva mu mujyi wa Goma kugera muri Sake unyuze muri parike y'Ibirunga hari huzuyemo ingabo nyinshi za FARDC, ubona ko ziteguye urugamba. Ku muhanda ugana Nzulo mbere yo kwinjira muri centre ya Sake, twabonye imbunda nini za FARDC zitera ibibombe bisakuza cyane zibyerekeza mu misozi ya Madimba na Trois-Antennes, ahagiye ko kuba hari position za M23. Mu gace ka Mubambiro kari mu birometero 2 haracyagaragaramo abaturage biganjemo abari barahunze imirwano baturutse mu duce twa Shasha. Benshi muri bo bagaragaza ubwoba n'impungenge. Madamu Sifa Zawadi ni umugore w'imyaka 28 muri bo twavuganye.
Naturutse ikaruba kugashanga nirukirishasha naho ngeze no birakubise nikubise kwa mayaturu ya mbere biracanga mbona maisha kiko magarana nenda avuga basire kanje kupfira Isake abandi barapfira nange niho ndapfira ako turukusaba abayobozi turebe kundo bakuteteye no ndambarisire tusubiri wacu tusubire mu byacu byo twavuyemo.
Twinjira muri Sake nyirizina nta moto nimwe twabonye hagati muri iyi centre. Gusa ikigaragara ni abasore bishyize hamwe n'ingabo za Kongo FARDC bavuga ko bagomba gutahiriza umugozi umwe mu kurwanya M23. Aba bambaye imyenda ya gisivile ariko nta mbunda cyangwa ibikoresho ibyo ari byo byose bya gisirikare bafite. Gusa bavuga ko uko byagenda kose bagomba kurinda centre ya Sake.
Ngewe ndiye ni Sake kandi ntabwo nzahava niyo byagenda bite. Intambara iri kuba ariko iki gihugu ntabwo twese twagihunga cyasigarana bande none tugiye twese. Urubyiruko ahangaha twiyemeje kuja inyuma ya FARDC kandi tuzarwanira iki gihugu. Ntabwo twava ahangaha tuziyemeza dupfira iki gihugu rwose. Ibintu bimeze nabi nibyo kandi M23 iri kutwereka yuko ishaka gufata Sake. None twebwe nk'abasore twiyemeje kuguma ahangaha tuzarwana nabo kugeza intambara irangiye. Nibitunanira nabwo guverinoma nayo izabiri kureba.
Hagati aho ubuyobozi bw'ingabo za SADC bwatangaje ko abasirikare bayo 2 bahitanywe n'igisasu ku munsi wa 3 abandi 3 bagakomereka cyane. Aba basirikare bicwe mu birindiro byabo biri mu gace ka Mubambiro hafi ya Sake, ahahoze hari iby'ingabo za EAC zasoje manda yazo. Twavuganye na bamwe mu batuye muri aka gace ku birebana n'urupfu rwabo. Uyu ni Emmanuel Ribera.
Intambara ni intambara kandi umutwe wa M23 ukaba uri hafi yaho ibirindiro by'ingabo za SADC biri. Urebye nka Bambiro ukareba n'imisozi yo M23 irimo, biroroshye cyane uburyo M23 yafata bira bibombe ikaba yabituma mu burindiro bya SADC. Tukaba tubona yuko ari mu bushotoranyi yaba ishati.
Naho Etienne Kambale umwe mu bayobozi ba societe civile hani Goma avuga ko kuba umusirikare waje mu butumwa bw'amahoro yicwa nta gitangaje kirimo kuko ari ku rugamba.
Ingabo za SADC zifite inshingano yo kurinda abanyagihugu nk'uko biri mu masezerano bagiranye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuba rero hari umusirikare wabo umwe cyangwa babiri bapfuye abandi bagakomereka, ibyo twe tubona ko ari ibintu bisanzwe kuko baje ku Rwanda, ntabwo baje kuba mukerarugendo nk'uko yase yari imeze. Ahubwo nibakora ibishoboka byose kugira intambara ishyire kuko na FARDC nabo bapfa ari benshi cyane. Mu by'ukuri njye mbona bagakwiye gukora ibishoboka byose bagafasha Repubulika Demokarasi ya Kongo.
Uretse itangazo rya SADC ryasohowe, nta bindi bisobanuro byatanzwe. Jimmy Shukrani bakomera. Ijwi rya Amerika Isake muri territoire ya Masisi.
Ijwi rya Amerika tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Burundi. Guhohotera abategarugori bifite ingaruka ku mutekano n'ubukungu mu miryango mu ntara ya Ruyigi. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi, turayigezweho na Thierry Vindayishimiye uri mu Rwanda.
Bakubwira ati wewe ibi byose we nta na kimwe ubyega ko nta na kimwe birabako.
Mukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Abo n'abakenyezi bo mu ntara ya Ruyigi bashikiriza ko hakiri abakenyezi bagihohoterwa nabo bubakanye mu mitumba itandukanye y'iyo ntara. Aba bakenyezi Ijwi rya Amerika ryasanze ku mitumba ya Nyarunazi, Nunda, Mubavu n'indi yo mu makomini agize iyo ntara, batumenyesheje ko guhohotera umukenyezi mu buryo butandukanye bufatiye ku migenzo bitubonekeza mu kibano.
Hari ihohoterwa kutagira ijambo mu itungo ryo mu rugo cyangwa kutagira ububasha bwo kuja mu nzego zifata ingingo. Hariho n'ibijyanye no guharikwa na bijya byo kurenga ibigo. Umukenyezi ku mutumbi wacu arakubitwa gahohoterwa ku mutima no ku mubiri.
Ibyo byose ngo bikaba biterwa n'akaboregwe hamwe n'abagabo bataratahura ko umugore nawe yogira uruhara mu itunganywa ry'urugo, abo bo bise abagabo ba Nijyo. Uwo mugabo Minani Bosco wo muri komine Bweru aremeza ibi bishikirizwa n'aba bakenyezi bo mu Ruyigi ko ari abagihohoterwa
hamwe hamwe mu mitumba bituma n'ababa basumutiyoga bashwana sanga bariko bapfa nk'imyimbu cyangwa umwe akose ubundi kandi ugashaka bapfa ibintu by'ubukene biri mu nzu.
No mu ntwaro baremeza ibyo bishikirizwa n'abo banyagihugu. Musitaneri wa komine Bweru Diane Niyibitanga nawe aremeza ko ibikorwa byo guhohotera umukenyezi bikiriho.
Amabi akunda gukorerwa abakenyezi ngaha muri ino komine arahari muri rusangi, ariko ibyo novuga yuko biba biri mu ngo zubatswe n'abantu bataratahurana babandi imico n'imigenzo y'u Burundi. Bumva yuko umenga ni ikintu twovuga kiba nk'intambamyi kugira ngo umugore ashobore kuba afise ijambo.
Yongera koko biva ku bagabo bataratahura ko naho umugabo ari umutwe w'urugo abwirizwa kuzuzwa n'umukenyezi, co kimwe n'abakenyezi bamwe bibaza ko umukenyezi ari uwo gukenyerera ko. Nuko bibandanya bishikirizwa n'aba banyagihugu tuwasanze mu mitumba y'amakomine agize intara ya Ruyigi. Ese yo guhohotera umukenyezi ifatiye ku migenzo irateza ingorane zitari nke mu kibano no mu iterambere ry'imiryango.
Nko mu gihe none yaraye araturatuzwa umukenyezi harahaza kuguruza umubanyi, urumva ko nawe nyine nashikiriwe cyangwa umwana yaburu twafungura n'umubanyi abashikiriwe kuko
kandi n'abana baca batangura kubura utwo bafungura nta gakaye baronka ntaki. Ucubona rero yuko umukenyezi ariko arasubira inyuma.
Bagira ko bahanura abagabo bafise izo ngeso kwikebuka, bahamagarira iyo miryango yibonekeza mu izo njyane kuja hamwe bakaja no mu mashira hamwe. Abajeje untwaro nabo bakama hafi iyo miryango.
Cyane basaba abagabo nkagiye cyane basaba. Musa yuko bakwirinda nk'ibintu bizinze kwihanganira niraba bakina gusesagura ari keshi nshuri zako
kandi bakinjira mu mashira hamwe kuko umugabo yinjiye mu ishira hamwe n'umukenyezi akinjira mu ishira hamwe arahakura impanuro nyinshi.
Habyarimana Dominique umuyobozi ajeje w'iterambere ry'ingo imiryango n'ikibano mu ntara ya Ruyigi ahanura na cane cane ingo n'imiryango gw'ikibanza gikwiki yago.
Ikibazo mwashaka dushobora gusanga mu ntara yose ya Ruyigi gushika no munsi hariho abagabo bagifata abafasoni nka kimwe mu byo batunze. Icyo rero ni ikintu gikenera cyane ko abantu bagira inyigisho.
Kubwa Diane Niyibitanga musitaneri wa komine Bweru, iyo hagize abitura intwaro babumvisha ko guhohotera umukenyezi ari icaha, byaba ngombwa bakabashikiriza inyamiramabi zikabatunganiriza. Iyo bikiri hafi naho ngo barahanura abafitaniye amatati bagahabwa n'inyigisho gutyo bagatahuzwa. Ahanura abajejwe intwaro n'ikibano kuba hafi y'imiryango babona ko bitifashe neza.
Turahanura rero cyane cyane abajeje intwaro mu hariya mu kibano muri za nyumba komi za gacimbiri no ku mitumba ko nyabu naboza baraba hafi abenegihugu bajejwe
mu kugerageza kugwanya uko guhohoterwa kumukenyezi abakenyezi bimboneza ku mitumba itandukanye y'iyo ntara ya Ruyigi bakaba bishize hamwe munaniza abakenyezi izo nazo zikaba zitanga inyigisho ku miryango no mu kugendera abatarajijuka kubera intumbero bihaye yo kutemerera umugabo yo hari kuwo bubakanye ngo babaharika baca baja muca amazi mu ntara ya Cankuzo.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikira no kuri YouTube kuri VOA radio yacu. Kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize ubushinjacyaha bwa Canada bwatangiye gukora iperereza ku mupolisi wa Canada witwa Eli Ndatuje ukomoka mu Rwanda bumukekaho kwibira leta y'u Rwanda amabanga ya polisi ya Canada. Bamwe mu banyarwanda baba muri Canada baravuga ko bishobora kubaha agahenge. David Himbara wahoze ari umujyanama wihariye wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko yabyakiriye.
Nabyakiriye neza cyane kuko ibi bintu duhora tubibwira leta ya Canada ko na polisi ko badukurikirana bakaduha intimidation n'ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko hari nubwo na kesi yanjye yabaye investigated
yakozweho iperereza
ariko polisi yanga gutanga results ya investigation yabo. None rero kubera kuba ibingibi bimenyekanye turibwira ko noneho Canada leta ya Canada ifata nk'ibintu bikomeye nyine ikabihagarika bakaduha amahoro.
Kuba polisi ya Canada yarakoze iperereza kugira ngo imenye niba hari abakugendaho ariko ntigire ikitangaza ubona byaratewe n'iki?
Uko babisobanuye baravuze ngo investigation iracyariho ngo nyine ntabwo bashobora kumpa details zayo kuko biracyari confidential ngo nibarangize investigation ubwo bazabimpa. Ariko rero iyo leta yabo bayimpaye muri 2019 kandi ubu ngubu ziri muri 2024
ni ukuvuga ko kuva mu mwaka wa 2019 kugeza mu mwaka wa 2024 hashize hafi imyaka itanu ntacyo baragusubiza.
Ntacyo baransubiza. So rero kuba rero ibingibi byasohotse biradufasha nyine kuko birerekana ko ibyo tuvuga ari byo ko leta ya Canada none igomba kubifatanya ikabihagarika.
Ariko se muri icyo gihe bakoraga iperereza hari uburyo bashyizeho bwo kurinda umutekano wawe? Wigeze ubisaba?
Nigeze mbisaba ubwa mbere nkiva mu Rwanda nkasubira Canada leta iriho niyabyumvaga cyane impana protection. Ariko nyuma nasubiye nagiye South Africa no South Africa ngarutse Canada nsanga leta barahindushye iyi ngiyi ya Prime Minister Trudeau bo nibyo bari barampaye iriya leta ya mbere yari yampaye bazivana kuko usanga bafite ubushuti n'u Rwanda n'ibintu nk'ibyo. Ariko rero nkuko nabivuze kuba leta ya Canada iyi ngiyi yari yiboneye biduha kare yuko nyine bagiye kubisotinga.
Ariko se mu buzima bwawe bwa buri munsi ukugenda aho ugenda wigengesera ugenda utinya wumva umutekano wawe utuzuye?
Oh my god, ubu ngubu namazu nabagamo narabigurishije kugira ngo bade tracing ahomba no mu Rwanda bajyaga bandika ahomba ahomba. So ibyo byose nabivuyemo ubu ngubu mba nagiye za kondo zifite nka 24 hour security naho njya nijoro nta bantu basura cyane cyane abanyarwanda nowe mbese mba nko muri undi nk'umufungwa.
David Himbara umunyakanada ukomoka mu Rwanda ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Noneho tujye ku mubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika y'Epfo. Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ifite umugambi wo kuwusubiramo, intandaro yabyo n'intambara yo muri Gaza. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabajije Zenon Ndayisenga, umuhanga mu bya politiki uri muri Afurika y'Epfo, ingaruka uyu mugambi wa Amerika ushobora kugira.
kubwanje nibaza yuko mu gihe iyo ngingo yoja mu ngiro sukuvuga ko ari Afrika yepfo yonyene izotakaza ariko nibaza yuko na Amerika nayo ishobora gutakaza cyane ivyo ndabivuga mfatiye kukuntu mbona yuko imigenderanire iri hagati y'ivyo bihugu bibiri kuvuga Afrika yepfo na Amerika ni imigenderanire iri ku rwego rwo hejuru kuburyo mu gihe Amerika yofatira ibihano Afrika yepfo hari ibintu byinshi izotakaza nk'akarorero mfatiye kubijanye n'utuzu abantu baguriramo ibifungurwa cyo twita mu Gifaransa ama restaurant ari ngaha mu gihugu cya Afrika yepfo nk'izo twita McDonald's n'izo bita KFC zisa n'iziganje cyane ngaha muri Afrika yepfo bose zamuka muri Amerika
uravye sijya mbere abashinga amateka bo muri Amerika bavyo ibibazo nk'ivyo kubijanye na Afrika yepfo n'imigambi yayo babona ko iteye kubiri n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kunyungu zayo mu makungu mu mwaka uheze bari basavye ko Afrika yifategwe ibihano aho bayagiriza ko ngo yoba yari yagurishije ibigwanisho ku Burusiya mu gihe Urusiya uriko ukora ibitero muri Ukraine ico gihe byaravuzwe ariko ntihigeze hafatwa ingingo nimwe mwibaza kuvyo mwariko muravuga ko hari inyungu zirengeye cyane ivyo Amerika na Afrika yifo bitumvikana kubijanye na politiki
Nuko nareko ndabivuga Amerika umuntu abiravye novuga ko ariyo yunguka cyane ngaha gusumbya uko Afrika yepfo yunguka kuri Amerika kuko nkuko narinda bishikirije hariho ibidandazwa byinshi byamuka muri Amerika usanga bidandazwa ngaha muri Afrika yepfo kuburyo Amerika ifashe ingingo gihuti huti yosanga muri kazoza kayo ihombye cyane nka karorero nk'inkoko zidandarizwa mu buzo bw'ubudandarizo nkuko nareko ndabivuga haba muri McDonald's cyangwa muri KFC usanga izo nkoko zose ziva muri Amerika ego arashaka kurundi ruhande Afrika yepfo nayo irashora imivinyu muri Amerika mugabo umuntu abiravye usanga Amerika ariyo yunguka cyane nico gituma rero Amerika nishobora kwihuta gufata ingingo kuko irazi neza yuko a long term ariyo irotakaza cyane gusumbya kwa Afrika yepfo yotakaza narirya ubona ko Afrika yepfo yakajije umurego mu kwinjira cyane cyangwa mu gushika kira cyane ligashira hamwe BRICS gusumba uko yitaho Amerika
Leta ya Afrika yepfo ivuga ko naho hari uruhande ifata mu vya politike uruhande ruba rudashimisha inyungu za Amerika ku isi ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri igikomeye cyane na cyane cyane ko tuzi ko Amerika izubwa kabiri mu migenderanire y'ubudandaje na Afrika yepfo inyuma y'Ubushinwa muri make mubona ivyo muri ko muravuga ubandanirije ko ivyo bihugu bizoguma bivugana bizoguma bigifitanye iyo migenderanire naho hari uko kutumvikana mu bibazo bimwe bimwe vya politike mu makungu
uko biri kose nibaza yuko baciye mu nzira za diplomasi bazobandanya baguma bumvikana ku mpamvu z'uko ufatiye yuko Amerika urazi yuko kenshi imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi na Afrika yepfo nayo nyene imwe na rimwe irakunda gushyira imbere diplomasi nibaza yuko izo ngingo zizoshobora kuza mu gihe inzira ya diplomasi yoba yananiwe ariko jewe nibaza yuko diplomasi arizotsinda gusumbya gushyira mu ngingo kuko ibihugu byo se jotakaza uko biri kose ivyo bihugu bibiri kubijanye n'ubutunzi byokogwa ko cyane kuko Afrika yepfo biragaragara yuko ifise ivyo ishorera cyane muri Amerika na Amerika irafise ivyo ishorera cyane ngaha muri Afrika yepfo kuburyo ivyo bihugu bibiri bitumvikanye ubutunzi bwa Amerika n'ubutunzi bwa Afrika yepfo bwokogwa ko cyane ni ijambo rimere no vuga yuko ubutunzi bw'isi byo garagara yuko hari
ukagenda ndabashimiye cyane
namwe murakoze
nshuti banywanye muduteza amatwi aha niho aya makuru yo muri uyu mwanya humurije mbashimiye cyane rwose ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika maze rero mbararikire bya biganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba na muri isanga guhera saa kumi nk'uko mubimenyereye maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. You'll understand if you take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the